Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatanu. Muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka no musi wa gatanu aho tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri metero 19 na metero 22 shortwave mirongo migufi. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Abakobwa b'abatwakazi bariteguriye kuja mu ihiganwa ry'umutwakazi wa Karanga rigiye gutangura muri iyi minsi iri imbere. Iryo higanwa ririko ritunganywa n'ishirahamwe Fondation Femi de Jaba rigamije gutora umwigeme canke abigeme b'abatwakazi bazoshobora guhiganwa mu kibanza c'umukobwa mwiza w'umurundikazi abo bita abamiss. Rero turaza kuganira rero muri aka kanya n'iryo shirahamwe n'andi mashirahamwe ariko arabatera intege mu gikorwa cyo gufasha guserura umutwakazi mu Burundi nako ni no mu karere kuko ni ku nshuro ya mbere bibaye. Turaganira rero n'iryo shirahamwe. Ikaze mwese mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kwa gatanu rero tubashikiriza tukaganira n'ikibijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme. Kuri uno munsi rero tugiye kuganira kubijanye no ku munsi wa gatandatu w'indwi aho ishirahamwe Femi de Jaba mu Burundi ryiteguriye urubanza rwo gutera intege abigeme indwi b'abatwakazi babaye imboneza mu kwiserura ahabona kugira baze bitabire ihiganwa ry'umwigeme w'umutwakazi ndangakaranga rizoba mu mezi ari imbere. Iryo shirahamwe ririko rirabikora mu ntumbero yo gutera intege abigeme batwakazi bo mu Burundi kugira bazoseruke muri ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa rya Miss Burundi risanzwe riba buri mwaka. Abo bigeme indwi rero bazoba bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bakazokwakirwa mu gisagara cha Bujumbura ku biro bikuru by'iryo shirahamwe Femi de Jaba. Twatumi rero umushingantahe Felicien Minani aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko. Umushingantahe Felicien Minani akaba ariwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Femi de Jaba atubwire ibijanye n'ugo rubanza hamwe n'ibindi bikorwa bariko barakora mu gihugu mu gufasha ubwoko bw'abatwa. Twatumiye kandi Madame Imelda Sabushimike icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe ry'abatwa mu Burundi UNIPROBA. Iryo shirahamwe rikaba ari rimwe mu mashirahamwe ariko arafata mu mugongo ibikorwa bya Femi de Jaba mu gutera intege umwigeme w'umutwakazi. Madame Imelda Sabushimike turamuronka mu kanya kari imbere, ntituri kumwe muri aka kanya kubera ikibazo cy'umwanya. Turaza kumuronka kumbure mu minota 30 mu kanya kari imbere. Reka ariko tubanze twumvirize inkuru w'umugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi yaduteguriye aho abigeme batwakazi bariko baratangura kwitegura kuri aya mahiganwa bimirije kujamwo mu misiri imbere. Tumutega amatwi.
Nitwa Niyonkuru Janette, nkaba ndi umwe mu batwakazi bipfuza kuja guhiganwa n'abandi hama
Niyumvure ya Janete numwe mu batwakazi bamaze kuja ku rutonde rwo bazitabira iganwa ry'abigeme mu batwakazi ndanga karanga uwo mwigeme yiga mwaka wa kabiri mu gisata cy'imibano mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro ku ishure ryisumbuye rya komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo avuga ko yanezerewe cyane amaze kumva ko agiye guhiganirwa izina ry'umutwakazi na karanga
Nkivyumva ko abanyumvire ko nanje ko no bamwo naranezerewe cyane ko natwe abatwa n'abatwakazi dukwiye kuja habandi bari tukaboneka hamwe bamwe biyumvira kome ngo twebwe abatwa ntituriho cyangwa ntacyo dushoboye natwe ibyo twashobora mu gihe turose ukuntu abo dufasha cyangwa natwe tukaba nk'andi bose
uwo munezero awusangiye na Mutoni w'Imana Neyira wo kwishure ryisumbuye rya komine Muhanga turi mu ntara ya Kayanza
twaranezerewe gose kubona natwe batwitaho kuko kera twarabantu ukumenga tuba twaraciwe mu bandi ariko ubu tukaba natwe twararose amahirwe yo kujya mu iryo higano
cyo kimwe n'abandi bigeme bari hirya no hino mu yandi makomine y'intara z'uburaruko abo bigeme bavuga ko biteguriye neza iryo higano
jewe ndabitegura neza ndakora mu byo batubwira Ibya tubwira nene twokora imyiteguro yuko tuzoba hamwe n'abandi twebwe tubwira yuko hatoza abantu kutwereka ko tuzifata n'ukuntu tuzoba turi kumwe n'abandi mu myifata
tubyiteguriye neza cyane kandi turashimye kubona abatwakazi nabo boja mu iryo higano kubera ko hahora hagenda abandi bari mu bundi bwoko ariko twebwe Imana natwe harageza yuko itwibuka tubishimye neza cyane turiko turitegura neza
ikimviro cyo gutegurira abatwakazi kwitabira ihiganwa ryo gutora umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge ariwe Miss Burundi 2019 ni ica Nsengiyumva Felicien Minani n'umucuraranzi asanzwe azwi ku izina rya Marechal Femi Dojaba akaba ari nawe yaserukira imbere y'amategeko ishyira hamwe Fondation Femi Dojaba riri kure yategura iryo higanwa Isaac bakanibona umunyamabanga ashingwa bikogwa w'iryo shirahamwe aratubwira ko ico cyumviro cavutse
yarihweje arabona yuko abatwakazi ari beza nk'abandi bakobwa ariko rero akaguma atangazwa no kubona mu mahiganwa y'abamise aba mu Burundi kuva higanwa rya mbere ribaye mu Burundi mu mwaka 2008 atarigera abona umwigeme w'umutwakazi numwe aja mu iryo higanwa tumaze gukorana muri Fondation Femi Dojaba natwebwe byaradutangaje kubona atabatwakazi bitaba iryo higanwa kandi tubona ibyo basaba bwa bubwiza kaba karanga bwa bubwenge byose babikwije n'ico gihe rero twiyumviriye yuko kenshi ibyo babiva ko kudahimirizwa canke imico y'ikirundi ituma bamwe canke bariya badashobora kuja muri iki tireka rero nci gufata umugambi wo kugira dushobore kubahimiriza tubahamagarire nabo kwitaba ayo mahiganwa
mu mashyira hamwe ariko arakorana na Fondation Femi Dojaba mu gutunganya iryo higanwa haza kwisonga amashyira hamwe y'abatwa rimwe muri ayo mashyira hamwe ni Aidev Chiza Karori umunyamabanga muri iryo shyira hamwe yizeye impinduka idasanzwe kuri ico gikogwa
cyo bizohindura cyambere bizohindura kubijanye ni kumigwa rifatiye ku bwoko bizohindura ibintu byinshi na cyane cyane kubijanye n'ugwaruka ugwaruka rw'abatwa rugiye kwitabira ibijanye n'ibikorwa bitandukanye na cyane cyane ko mu kwakazi canke se umwigeme yari umuntu menga ntiyaboneka mu bikorwa nk'ibi bijanye na Miss Burundi ariko uyu munsi akaba yugururiwe
kugira umutwakazi aseruke mu bandi Fondation Femi Dojaba ivuga ko hari igikorwa kizobanziriza iryo higanwa bakanibona Isaac
mu ntango hariho abatwa batatu bazofashwa n'uwo mugambi kugira ngo bashobore kurihirwa amashuri baronke n'ivyangombwa twarumvikanye ivyo fatirwa ko kugira ngo abo bana babatwa bashobore kuronka iyo mfashanyo yo kubashigikira mu mashuri guhera aho bageze gushika baheze kaminuza
ayo mahiganwa yo gutora umutwakazi na karanga azohera mu makomine aduge gushika ku rwego rw'igihugu mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, Radio Yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu isamiraniro Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda nkuko twaye twabashikirije mu masegonda heze turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa gatanu tugiye kuwibanda cane cane ku buzima bw'umukenyezi w'umwigeme w'umutwakazi aho ishirahamwe Femi de Jaba riko riragerageza kumufasha guseruka no kumenya impano ziwe no kumenya uwariwe mu kumutera intege mu kuja mu ihiganwa rya Miss Burundi ni mu gihe umwigeme w'umutwakazi atari bwigere naja mu mahiganwa nkayo kuva agitangura haciye imyaka 10 rero twatumiye umushinga na Felicien Minani akaba ari umuyobozi umuserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi umushinga na Felicien Minani turi kumwe ku murongo tumuhikaze turakuramukije umushinga na Minani
murakoze nanje ndabaramukije Oriane hamwe nabo kuri radio Ijwi rya Amerika mwese eka nabo bose ariko baradukurikirana aho bari hose ndabifuriza amahoro y'Imana
urakoze cyane turagushimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe utubwire ibikorwa byinshi musanzwe mukora mu gihugu cy'u Burundi mu gufasha igihugu kwiteza imbere gutera imbere no gufasha cyane cyane ubwoko bw'abatwa mu gihugu cy'u Burundi bamwe rero barabona ishirahamwe ryanyu ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ku maradio barabumva baribaza bati none Felicien Minani ninde canke izina Femi de Jaba ryo ryavuye he ko menga sikirundi
murakoze Felicien Minani mu Burundi ayo niyo amazina yuwanje nkaba mba muri Norvege muri kino gihe ayo mazina yuwanje naho aho yavuye Femi de Jaba Femi bisigura Felicien Minani de Jaba navyo bisigura de Jean bavuye mutima ni kuvuga Felicien Minani umuhungu wa Yohani bamvuna umutima.
Femi de Jaba donc Jaba nijya nijya papa wawe.
Nivyo.
Urakoze cyane rero muri Norvège maze imyaka 15 ico cyumviro cyo gufasha mu gihugu cy'u Burundi cyatanguye ryari wo tubwira bimwe mu bikorwa ukora mu gihugu.
Murakoze Uburundi nubwo ntaburimo muri kino gihe nubwo yuko bundimo mu mutima kuko imyaka yose maze hano nguma mvugana n'abari mu Burundi birashika ngatsindirayo na cyane cyane ngiye kuraba icyo naje noterera igihugu cyanyibarutse ubwo rero ibyo bikorwa byo gufasha mu gihugu twabitanguye haracigiye gitari gito twabihereye ku ishyirahamwe twari twashinze gitwa Fonecovic rifasha nyine abatwa ubwo rero mu nyuma turashinga irindi nyine ifondasiyo yitwa Femi de Jaba iyi rero twabonye yuko iragutse dushobora gufasha abatwa bari mu gihugu cyose dufatanyije n'abarundi benshi kuko iyi fondasiyo igizwe n'abarundi benshi cyane bari mu ntara zose z'u Burundi mu makomine atandukanye ikano mu makungu ubwo rero twabonye ko tugiye hamwe turashobora gufasha abarundi muri rusange mu iterambere na cyane cyane abatwa ko ntageka twese turabona barakubiye.
Urakunda cyane ubwoko bw'abatwa mushinga ntahe minani cyane kandi urakora ibikorwa byinshi muri community yabo. Turumva kandi yuko uriko uranategura indirimbo, uri n'umuririmbyi, uriko urategura indirimbo y'ukubakeza n'ukubaririmba. Bamwe baribaza bati none Femi yava mu bwoko bw'abatwa, niyo mpamvu akora ibyo bikorwa?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Mugabo kigoye kwishura kuko gisaba ubwitonzi cyane. Mumbajije muti sema mu bwoko bw'abatwa, nobabwira yuko je kuva nkiri umwana mutoyi sinigeze numva ababyeyi banje biyita ngo n'abahutu, ngo n'abatutsi, ngo n'abatwa. Oya, mugabo narumva bashira imbere imiryango. Jewe narumva nka papa avuga ngo umuhanza muhiza, mama nawe ngo ni umuvumukazi. Mugabo ivyo vy'amoko ntazinigeze numva mu bavyeyi. Nico gituma rero bigoye kuvuga yuko abandi umutwa cyangwa umuhutu cyangwa umututsi. Na cyane cyane ko je mu bitabo maze gusoma hirya no hino, nta na hamwe ndasoma by'ukuri ku buryo bwerekana neza yuko ayo moko ari ay'ukuri. Kubw'ibyo rero nubabwira yuko icyo kibazo kiragoye kwishura. Narijya nciye nibuka nkiri umwana mutoyi, nakuze numva umugani bavuga ngo si n'umugani ni ijambo kwanza n'ubu bararivuga ngo abatwa umuntu wumvise ngo naka ngo wagwaye umugongo wazawumva ngo mugende wandere umutwa akazi. Rero nkaca niyumvira umutwa akazi ubwo rero muri bibiri ntarageza kubyiyumvira, ariko byumvira ibintu by'amoko usanga byatuzaniye ibibazo. Umuntu akubaje ngo mbege wuri ubwoko buki, ariko nca nibaza none nk'abo abo bahutu cyangwa abo bita ngo n'abatutsi bagenda kwivuriza umugongo kuri abo batwakazi, ntumva yuko atangiye kabyo byashika bakababyara ko n'abana nabo abo bana bavutse ko babigira mu kinyegero, umva baca baba bana b'ubwoko nyabaki. Icyo gituma rero nakubwiye yuko icyo kibazo kiragoye kwishura. Mugacho je novuga hindu murundi kandi ndabyishimira.
Ariko birumvikana yuko ufise impuhwe, ufise uko gukunda ubwo bwoko. Icyo cyumviro none cyavuye he cyo gufasha abo bigeme neza na neza kugira ngo twumve amamuko yo kugerageza gufasha abo bigeme ngo baje muri iryo higanwa byavuye he?
Ingene vyaje ahubwo mu nkundire manze by'ukuri nsabe imbabazi ubwoko bw'abatwa b'Abarundi. Kubera ko jewe nkiri umwana mutoyi hari ibintu nabonye ari nabyo byatumye ngira uwo mutima wo gukunda abatwa n'abo batwakazi. Karakarenganyo nakuze mbona bagirirwa nkiri mutoyi. Reka nico gigongwe ndabasabye ndagisabira n'ababyeyi banje batakiriho, kuko nabo bari mu bakoze ibyo bintu kandi usanga byakozwe n'Abarundi benshi hirya no hino. Aho abatwa baza iwacu muhira ntitwabana na kure cyane washaka, nibo batumbira inkono twatekeramo imibindi bashiramo urwagwa. Hari iminsi mikuru barabatumira baje baguma hariya ku irembo, abantu bakanwa bakaboregwa bakajya mu nyaka bariho byibuka rero abo batwa naho nyine bakabashyira hariya kure. Rero kube byarambabaza kubona badashobora kuza mu bandi ngo begereho byicaye abandi kandi bagatamba neza. Je rero ncangurana icyo kigongwe cyo kumva yuko babarenganya. Rero ku ishuri ho niho byagiye kunyuka, nibuka niga amashuri matoyi. Hari umunyeshuri yigeze gusura mu ishuri acabeshyira umutwa, abandi bamujya ko bamuvuga nabi birambabaza. Ubwo rero gushika naho rero kugeza n'ubu uyu mutima nace ndawukurana kubera ko ndabona barenganwa cyane.
Twavuze ko twumvise mu minsi yahera yuko uri kurategura indirimbo ugiye kubatura, uko uri kurana abasaba imbabazi, reka twumve basi uducishirize ko ako karirimbo uri kurabategurira.
Ako karirimbo karacari mu gikoni ariko
kitwa ngo iki?
Yeah?
Ako karirimbo kitwa ngo iki?
Ne kitwa bo izina ni izina ry'imfata kibanza kubera ko iyo ukiri mu gikoni hari igihe bishobora gushika uyihejeje ukumva ko wari hindura mugabo nayise n'abana b'u Burundi kuko ndavye ingene babayeho mu Burundi wogira ngo si abana b'u Burundi ariko rero ntaraka kuririmbira nubwo mvuze uko noca nshima kuri iryo jambo ati n'abana b'u Burundi ubu ndabona yuko hari ibiriko birahinduka bitari bike kubera ko mu nzego z'ubu urabasangamo haba mu bakeguza amateka mu bashinga amateka ndabishima cyane uko siko byari imbere kandi ngashimira n'abategetsi bahari ubu babitaho ndabona ko hari ibintu biri kubirahinduka gura nk'inge ndabagirire gato
yego uruzoba ukoze cyane
abo batwandirimba n'abana b'u Burundi bimuze twese hamwe tugire icyo dufashije ni bene wacu ni bashikacu n'ababanyi n'umuryango
urakoze cyane rwose uyu ni Felicien Minani akaba azwi ku izina rya Femi de Jaba ni naryo zina ry'ishyirahamwe serukira imbere y'amategeko mu Burundi turiko turaganira ku kuntu iryo shyirahamwe ririko riragerageza guserura umwigeme w'umutwakazi bakanamufasha kuja mu ihiganwa ku nshuro ya mbere mu karere umutwakazi yashigwe imbere kuri urwo rwego mu ihiganwa Miss Burundi. Reka rero tubandanye ikiganiro twongera duha karyo n'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone batangiye guhamagara nabo baterere ivyumviro canke ibibazo duhere kuri Samuel. Amahoro neza Samuel.
Murahura
kome.
Ndakomye namwe murakomeye.
Yego turashimo duhamagaye uri he? Uduze gatonya ijwi duga ku ijambo.
Kubwanjye navuga uti bambere utangura gushimira uwo murundi uwo mushinga nawe famido cyane yumvise aciyumvira cyo guteza imbere abatwakazi nabo.
Ego
halo
turakumva
hamata n'umuryango w'abatwakazi nabo hafi ya kubera nk'uko mu Rwanda ni isanzwe ni abubu ari umukobwa ari mazuka cyane ku mbuga nkoranyambaga Josiane yari yajava mu cyaro mu ubona ko n'abavukire mu mujyi wa Kigali ubona ko ariko arabatangaza inatangaza abantu benshi ko nabo nyine ngira ngo hatoca aba bato ko n'abatwakazi isi bose bavuga bakwiye mu buzima bumeze neza nk'abatwakazi bavutse mu miryango imeze neza nk'uko bavutse batanga hasi barasenga imbere bahize amashuri muri aya mashuri amasikira abatwaye abatwa muri rusange rwo gukemuka cyane n'abantu ariko abatwakazi ni hari abantu bari kizirije kandi bameze nk'abasizi mu yandi mijambo kuko n'abagiye abatwakazi bahariya mu cyaro hariya ruguru bajya nyine bakibumbi nkono bagitubumbwe n'ukundi nkono cyangwa barimo nabonye mbone yagerageje ko ashoboye ku buryo nabo akakaryo bakamenya kandi bakaronka babahinyiriza na cyane cyane bice muri rigashyirahamwe ryabo imitoba bakagenda bakabahinyiriza ababyifurwa bose bakashobora kubona ko kajya gukuza kubitaro n'abandi
kubatabizi Samuel kubatamuzi Josiane umutwakazi umugwandakazi umunyagwandakazi akora iki cyatangaje abantu
oya navuze ko umutwakazi na karama kanje erako cyano kuri mari ari izo bya twakazi ahubwo gusa nakivuze icyo kuvuze n'ishi nikije kuri iyo serenga Josiane akari umutwakazi
numumisi
kugira 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 k
Birumvikana. Urakoze cyane gose Samuel.
Arakabati nawe nagira mbazi none umutwa kazi z'abatumbya abandi cyangwa uburanga abandi n'iyacogwa tuhabye ikifa cyangwa nk'ubutumenya ati iyacogwa tuhabye imbwa cyangwa ariko n'ibindi asubira tuhabwa cyangwa ari ibindi bintu kugira ngo nabonye bagiye bafite muri afite ujyo buri kamari bakacogwa ku rwanda ariko amenye agashima turabona urakoze.
Urakoze cyane Samuel. Reka tubanze twakire na David mbere ko umushinga ntahe Minani akwishura. David ku murongo wa telefone turi kumwe.
Turi kumwe ndabumva neza mwiriwe neza.
Amahoro.
Amahoro.
Tugakwijambo.
Ndabanza gushimira uwo muvandimwe wagize initiative nziza yo gutekereza ku basigajwe inyuma n'amateka twe niko tubita mu Rwanda. Hanyuma rero aba nagira ngo mubwire ni ese cyangwa mubaze ni ese ko tuzi ko abasigaje inyuma n'abateka bafite ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Arareba agasanga iyo niyo nzira yahisemo nziza yatuma baseruka kwa guseruka kwabo kukaba kwanaheraho bitinyuka bajya mu ruhame ndetse n'ibyo twita ibibazo bibazengurutse bikaba byaba umwanya mwiza w'uko uwo misi w'umutwakazi yabasha kuvuganira abandi n'ibitari biri hanze mu bibazo bafite bikamenyekana ko nta kabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri ndamubaza n'ese kuba misi w'umutwakazi azaba aje yitwa gutyo ese mu bandi mu yandi miyindi miryango migari y'abarundi babyita moko bo haba hari ukuntu buri bwoko bufite uburenganzira bwo kwamamaza umukobwa bushingiye ku bwoko bwe ku buryo iyo kampanye itazagira ikibazo mu buryo bugongana n'amategeko n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Ndumva hanene hari ibyo ngibyo navuga ahasigaye Imana izamuhira birebe ko azabigeraho.
Murakoze cyane David.
Murakoze cyane.
Duhere kuri Samuel mshinga naye Minani, we yavuga ko uwo mukenyezi azohabwa iki muri iryo higanwa uzoritsinda canke abazoritsinda.
Murakoze nacyo bimanje kumushimira. Icyo kibazo numubwira yuko hariho umugwi uhari uriko urategura iryo higanwa ugizwe n'ishyirahamwe Semi de Jaba hamwe n'ayandi mashyirahamwe y'abatwa mu Burundi. Hariho ine proba yayivuze nayo irimo ikanwa ashyirahamwe atandukanye aharanira agateka cyangwa kugira aharanira neza y'abatwa twifuje ko nabo nyine dukorana. Hariho n'andi mashyirahamwe atandukanye yo mu gihugu n'abarabije imico kama. Ni ukuvuga rero ni ikintu twagizwe cy'abarundi bose. Kwanza nciye mboneho n'akaryo ko gushimira abarundi bose hirya no hino bashimye kino cyiyumviro ku buryo bamaze kubyerekana batari bake. Nababwira yuko hariho nkuba muri Amerika yitwa Jean Paul Nibanyumva, we amaze no gutanga agatererano kiwe amaze kumva icyo cyiyumviro. Urumva rero ko icyumviro cy'abarundi kandi birashimishije kubona abarundi batari bake ariko bari kubita gashi bakabona yuko by'ukuri abo bene wacu bashiki bacu babatwa kazi cyangwa batwa muri rusange dukwiye kubafasha. Rero icyo zoronka n'uyo mugwi uzokwishura ikibazo ejo hazoba ihuriro Bujumbura ku mugwa mukuru ku cicaro cya fondasiyo aho tuzomenyesha uko ibintu biteguye hanyuma ndibaza n'icyo kibazo abajejwe uwo mugwi bazocishura. Hamanshe nishura icya kabiri cy'umuvandimwe witwa David nawe nyine ndamushimiye. hanyuma ikibazo yabajije mbe iyo niyo nzira tubona yuko yoba ari nziza narya basanzwe bakenye no mwishwe nakubwira yuko ku ruhande rwanje murumva yuko natanguye gushingishira hamwe haraciye imyaka irenga 12 yo kubafasha yitwa Vonekovic iryo rero twarabafasha mu buryo butandukanye bwo mu buzima sino ku Rwanda budondagura ni bwinshi haba mu byambagwa na cyane cyane kwiga ku mashuri abana nibo twitaho cyane n'ibindi bitandukanye mugabo rero aho icyumviro imperuka mu Burundi naragendeye abo batwa aho baba kuri narahuye ndabigemeye bisa beza babatwa akazi hanyuma ndavuga nti none aba by'ukuri bihera kuri bya bindi by'abarundi usanga ahubwo numvise yuko ari n'ababakurikira bagakundana mugabo mu kinyegero kandi ari beza kandi avuga toya kaba batwa rero katwa ari beza iryoherera niho rero niyumviriye yuko mu mahiganwa ya Miss mbona babarenganya ntibabashyiremo ndavuga ati reka rero nabo icyo cyumviro ndagishikirize fondation numve yuko twotegura iryo higanwa ubwo rero fondation abo muri fondation muri komite nyobozi baragishima baca bavuga ati nibyo reka tubikore hanyuma nkabashimiye kwanza n'uturongoye nyakubahwa Tabu Abdurahmani Rakiza yarabigizemo uruhara ubwo rero tuca turavuga ati reka tubishyira habona abarundi baca barabyitabira ari benshi ku buryo ubu biragaragara yuko by'ukuri ari nk'ikibazo cy'abarundi benshi muri rusange rero rero twebwe ibintu tuzo twace tuba duti reka ko hariho ibintu abantu bafatira kugira umuntu abe mwiza ubwiza gusa hariho n'amashure n'ibindi n'ibindi niwe ndatondagura reka hajeho umugwi uyo mugwi uvyige hanyuma turabe bajya batwakazi buzuza ibyo bintu bisabwa abari batoca muri iryo higanwa iryo rero naryo sinovuga byinshi ejo ababicejwe bazibashikiriza muzovyumva mugabo kimwe gusa umuco notanga noha David ntabwo azoba ari izina ryo kuvuga ngo ni Miss w'umutwakazi oya twebwe ahubwo turi ko turarondera mu batwakazi aboserukira abandi uryo rero n'uyo mugwi ubijejwe harimo n'abatwa bari mu mashyirahamwe abaharanira aharanira agateka kabo iryo zina baritoreye hamwe ryitwa umwigeme ndangakaranga bivuga ko byinshi ejo azovyumva gusa nashatse kumuha umuco kugira ngo ntibaze ngo azoca yitwa ngo Miss w'umutwa oya kandi iryo azuba ari igice cya mbere twebwe rero turi ko turarondera umwe canke benshi baba babiri batatu bane bazoja guhiganwa n'abandi bigeme bava mu yandi moko gutyo ntidushaka ibintu byo ku yo kuvuga ngo uyungo ngo ni umutwa ngo ni umututsi ngo ni umuhutu kazi oya ibyo bintu ntitubikeneye ahubwo jewe yaba ari bishoboka ndumva yuko ibyo bintu by'amoko no mu Burundi twobisezerera twigarukira muri ya migambo ya miryango yacu ya kera iduhuza twese uyisangamwo bose ugasanga n'amoko yose arimo
cyane cyane ko David yavuze yuko nko mu Rwanda babita ko ari abantu basigaye inyuma y'amateka rero ni mu kigoro ko kugerageza kudasigaza inyuma ubwoko runaka canke abantu runaka inyuma y'amateka
neza cyane na cyane cyane urabona yuko birashigikira umugambi wa leta kukura na leta yaramaze abarundi bose muri byo by'amasezerano abatwa muri rusange ubu barafise ikibanza nubwo bitaraba neza nkuko bitegerezwa ariko intango nziza yaratanguye ubu rero nahacu twese abarundi aho leta itashika natwe turabe icyo dukora atari mu bya politiki gusa
ariko mu kibano
no mu bibano no kubarongora tubarongore cyane tutabarongora mu kinyegero tubivuriza ku mugongo nk'uko babivuga
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwitwa Eli urakoze kwihangana duga ku ijambo
murakoze no ku ijambo ego je mbanje gushimira uwo muntu ku cyo cyumviro cyizagize numva kabisa ni cyumviro cyiza cyane tugerageje kuraba burya umuntu ubwoko aturukamo cyangwa icyo gituma aba mwiza ahubwo kuba uri mwiza cyangwa se bitwaye n'ukuntu bifana n'ukuntu Imana we yakwiremeye icyo reje mbona uwo muntu utegano mubwira ahubwo kuba bemerewe kuba boja mu icyo higano hari ikenshi ndakunda kumva iyo barimo amahigano hariho amakiriteri menshi bisunga ugasanga nk'umuntu bisumye atajya mu icyo higano ni ukuvuga ahubwo kuri abo bigeme b'abatwa byari biteye yuko bobo atabintu by'amakiriteri menshi yota abafata nka kujya kw'abandi kugira babashe kwibona bari mu bandi sinzi ko icyo kintu naco waba yaragejeje kubanza kucitaho uko hari nk'ukuntu wacu usanga babakuyemo bishinze ibyo bintu by'amakiriteri ugasanga ntibabashe gutera intambwe gore ikindi naco nosha ndamushimira navuga uti nakomeze urwo ruganda ahubwo nk'abantu bamaze kuba botera intambwe bozogerageza kuraba ukuntu ibi bintu by'amoko bogenda barabigabanya ntibibe biri konte cyane ku bintu byose tugenda turahura nabyo
urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Jean Long amahoro Jean Long
mwiriwe neza bavandimwe
muraba urakomeye
yego yego munda mukiriza n'umutumire
arakumva
none yari kubazo na mwibariza nka dutatu cyambere naheraho ese ubundi muri rusange wenda nko mu Barundi umutwa wamubwirwa n'icyo wenda ariko aragenda mu nzira ikindi kibazo namubaza ese iryo higanwa ry'abaminisitiri ry'abatwakazi nibo bonyine bazabikora cyangwa se ni ku rwego rw'igihugu cyose ikindi kintu cya gatatu namubaza ese hari ibintu bimwe na bimwe abo batwa bavuga nk'uko barimo kubivuga hari ibintu bimwe na bimwe batemerewe kujyamo muri Repubulika y'u Burundi ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo murakoze
murakoze Jean Long duhere kuri Eli arabaza kubijanye n'amakriteri kubijanye n'ivyo basabwa kuja muri aya mahiganwa y'abamisi mu Burundi asanzwe aba buri mwaka tusubiriye kuri abo muzokwakira Bujumbura ejo ku munsi wa gatandatu abo indwi bo babazishikana izo kriteri ivyo basabwa bobo uko biri muri aka kanya babishikana babifise
murakoze cyane kuri ico kibazo ahubwo reka ndamwishure mpera kugushimira umuririmbyi mugenzanje yitwa Nkurikiye Pierre amaze kubona tubishyize ahabona yarampamagaye yarandondeye arashima umugambi kandi aragira n'icyo anyunganiye icyo rero kijyanye n'amakriteri nanjye naragishyikirije abo bajejwe uyu mugwi nibo bazovyiga kuri uwo muvukanyi yaduhaye ibyumviro byiza yaravuze ati amakriteri barabirako n'ay'abanyamahanga bafatiye nk'umuzaburayi gutyo rero bobo barafise ibintu by'imico yabo itandukanye n'imico y'u Burundi uko babona ubwiza siko twebwe tububona iwacu bobo urabona n'ibyo kwipodora mama wanjye nibo babizanye ngabi iwacu nakuze numva mushaka kubona umukobwa mwiza umuraba mu gatondo mu gaturuturo ari hakivyuka urumva nkaho umva yuko bitandukanye n'abari ababona ubwiza bwabo ariko bamaze kwisiga rero ivyo uyo mugwi uzovyiga kugira ngo urabe niba twogendera kubijanye n'imico y'iwacu mu Burundi cyangwa muri Afrika tutisunze izo kriteri z'abanyamahanga nuko nocishura
Jean Long yaduduriye kati umutwa mubwirwa niki
umutwa icyo kibazo nicyo cyane nababwiye ku ntambwe igihe mwambaza ngo mbese ni wowe uri umutwa nababwiye yuko ni kibazo kigoye gisaba kwitonda cyane rega byoshika ntabandiwe ugasanga bagiye kunyikuza ku mugongo ntabizi kandi ntitubitwenge nubwo bitwenza kandi si cyewe cyenyine aho najya mu Burundi hari abo babigira ngo n'abahutu ngo n'abatutsi kazi kandi hari abatwa ibyo rero birumvikana nicyo bituma two kwitonda avuze ikibazo cyiza biragoye n'ukuri ari nacyo bituma twebwe twaciye tuvuga ati reka dukorane n'aya mashyirahamwe y'abatwa kugira ngo bo babaze kudusumbya abari bazobidufashamwe kuko barabana mugabo nubwo bazobidufashamwe je ngaruka handi mvuga nti abarundi muri kazoza cyane kubu ahubwo nyene turakwiye kuraba ingene ibyo bintu by'amoko twitorera umuti neza tukigarukira muri ya miryango yacu usanga ihurirwamo n'abahutu abatutsi n'abatwa nayo by'amoko yarakubyazananye n'abanyamahanga nukuri n'ibintu bigoye kutahura kuko je ndahura n'abantu kumva ujya kugira ngo ujya n'umuhutu mugabo ugasanga kumwe muri umututsi naho ugira ngo ujya n'umututsi ujya nta je mwihereye ko mu ntambara je barahatse kunyica kenshi na bamwe ngo uri umututsi abana bo ngo yanguye n'umuhutu kandi nukuri ni Imana yankijije ibyo rero biri mu bintu byatumye hariho n'indi proje nshasha igiye kuja habona ubuvuba nace ntanguza n'undi mwene wacu ari muri Canada muzobimenya vuba yo kuraba ukuntu ibintu by'amoko turaba ukuntu mu Burundi tubisezerera twisubirire mu muryango
ariko dute intambwe gato kuko ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko twashoboye kuronka Madame Imelde Sabushimike nawe nyene tuganire nawe gato ariko ku kibazo cha Jean Long Chiereke cha kabicireke nibo bonyine bazoba muri iryo higanwa hari ibyo batemerewe gukora mu Burundi mu bisanzwe
murakoze ndabona ngira ngo atakurikiye inyishu natanze ubwa mbere iri higanwa rya mbere n'abatwakazi bonyine kandi bava mu makomine yose aho tuzokubwira hanyuma niho hazovamo abaja guhiganwa n'abo bandi kandi ntabwo tuzowita muri mutwa muri minsi w'umutwakazi oya iryo rindi higanwa rya minsi Burundi irafite urundi rwego ruritegura abantu batahure neza yuko bitandukanye n'ibyo bya Miss Burundi
yego birumvikana ko abo batwakazi muri ko murategura hari habazoserukira abandi muri iryo higanwa rizwi neza risanzwe riba buri mwaka rya Miss Burundi urakoze cyane reka twakire Madame Imelde Sabushimike Madame turagushimiye cyane gose turazi ko akanya katarika koroheye uno munsi ariko washoboye kuturonkera akanya ko kuganira natwe kaze mu kiganiro
murakoze cyane kumutaje
Tubibutse ko Madame Sabushimike ari cegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi ni Proba akaba rero ari amwe mu mashyirahamwe ariko arashigikira igikorwa cya Fondation Femi de Jaba tubandanyirije ku kiyago twari turimo Madame hariho nababajije kumbure sinzi ko wumvise ibibazo ariko ndagerageza kubisubiramo ariko mpere ku kibazo kivuga giti umutwakazi asanzwe ateye ate mu vyiyumviro vyiwe mu nyifato ziwe umutwakazi w'umurundi kazi ahiganwe muri iri higanwa ry'abamisi mubona bizomufasha kumuteza imbere
no murakoze cyane ku kibazo umutwakazi w'umurundi kazi cyambere cyo navuga ni murundi kazi nkuko abandi barundi kazi bahari baba bahoze kandi nk'abatutsi kazi hanyuma kuvuga ngo ateye ate nta kintu navuga ihambaye kiri rwose mpava nerekana uko ameze bimutandukanya n'abandi ngo tuhate tuvuga yuko ngo ameze ukunuku nuku ngo bimutandukanya n'abahudukazi cyangwa n'abatutsi kazi ni murundi kazi nk'abandi bose
iri higanwa none ko kumbure nko mu Rwanda umwe mu banywanyi bacu yavuze yuko ari abantu bitwa ko basigaye nyuma y'amateka iri higanwa mubona rizomufasha kuja mu mateka neza y'igihugu nkuko hakabaga akarusho kuko byari bimeze ntambere
murakoze cyane kuri icyo kibazo mu gutishwa mubanza kwishimira cyane Fondation Femi de Jaba yiyumviriye gutunganya igihugu nk'iki kidasanzwe yewe kenshi na mavuga nti twabibonye nk'izuba ryakiye umukobwa w'umutwakazi kuko ni igikorwa cyahora kiba kuva haraciye imyaka itari mike kiba gitunganywa mu Burundi mugabo ntibyari bwashyiriye yuko umutwakazi nawe ashobora kukibamo rero nk'ubu tumaze kumva Fondation Femi de Jaba ishobora kuvuga ati ngomba ntunganye igikorwa nk'iki nukuri twacakiye neza cyane twumva nti ni nk'umuco wakiyo mukobwa w'umutwakazi hanyuma turakinezererwa cyane nicyo bituma turi no kugitegura twumva yuko menga twabijyamo cyane hanyuma ibyizigiro byise ni uko ubwa mbere ho umukobwa w'umutwakazi bazoboneka bajya muri Bigana hanyuma bamaze kuboneka ni intambwe idasanzwe kubera ko hazaba habonetse ikintu cyo kwita participation cyafasha abatwakazi muri iki gikorwa kubwanze numva ari ikindi kintu kidasanzwe hanyuma kuko hari abantu nkuko wamwambazije ati umukobwa w'umutwakazi ameze gute hari abantu bafata abatwakazi cyangwa abatumukumenga n'abantu badashoboze batitaye ibintu umenga ntibabaho ibintu ntibaba mu bintu rero bishyize bigenwa bikaba nk'uko turiho turayitegura ubwa mbere ho tuzaba ari ikintu kidasanzwe kubera bazogaragara ku babakora rero n'abavuga ngo nta n'abariyo hanyuma ubwa mbere ho bigemushikana ku kindi kintu kuko bishyize akagira agahiganwa hamakagirirwa amahirwe yo gushyika mu higanwa ry'abandi barundi kazi bose hariho akarusho gakomeye cyane kuri umukobwa w'umutwakazi ko bizomuha uburenganzira bwo kujya mu bandi ahagarare mu bandi bavuga abahudukazi n'abatutsikazi ibitari bigere biboneka mu yandi mahiganwa yose amaze kuba
kuri abo nyine uvuze bashobora kuba bavuga ati abatwakazi cyangwa abatwango ntibabaho abatwa baracafise ibigwati binini bibanamwo bonyine cyangwa usanga babana mu bigwati n'abandi
bariho barabakira mu bigwati nk'amatongo usanga bahawe na leta usanga leta yabahaye nk'ahantu ugasanga nyine bahubatse uko nyine ibo bonyine mugabo kandi hariho n'abandi usanga baba mu bandi barundi ugasanga n'imihana iri hagati y'abandi
murakoze cyane rwose madame reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi bafise ibibazo n'ivyumviro twakire Thierry uraho neza
yego amahoro neza ya
amahoro
yego ndaramukije n'abatumire
amahoro cyane
Oriane ndiyo nagomba ubwa mbere ndabakengurukire mwebwe mukunda kwiyumvira ibintu kandi usanga by'ukuri biba bikwiye kuvugwa Oriane hari ikibazo kimwe gikunze kuhaba iyo bariko baravuga bino bintu by'amoko umwanya umwe womenga naho abantu batagomba kubyerekana hari akantu umenga karacyariyo mugabo rero ije tutagiye kubihagarara ko jewe umutwa niyo ndabyihweje n'ukuri n'umuntu akiri inyuma atari kubera ko akomiriwe ariko kubera ko nawe nabyiyumvamo yuko umenga ntakwiye kuja hamwe n'abandi ariko idoma ndagomba nibarize bano bantu bo muri Fremido Jaba bateguye kino rino higanwa ubwo ntaho boba bafise ubwoba canke bobo ntibibaza ko ahubwo aho gutuma umutwa atera imbere bizohava bituma asubira inyuma igituma mbajije kino kibazo ni kubera ko nivyo baratunganije rino higanwa bazogenda batwa bahiganwa hama havemwo umwe uyu umwe niyavamwo adoheza agende guhiganwa ku rwego rw'igihugu mugabo ndibwira mu mutima nti burya naho azogenda muri irya higanwa ahabirorera bazogoma bavuga batujya muntu yaje aserukira batwa ahubwo rero nkavuga nti abo icyo bari gukora ku bw'iwanje ubwo ndabyumva bari guhera hagati mu batwa bakabigisha bo nyine bakabyumva yuko bashobora kuyiserukira bakagenda baseruka nk'umurundi apana guseruka nk'userutse yabaye uwa mbere mu batwa kazi Oriane ariko gusa
yabisiguye mutumire yari yasiguye yuko atari ibyo bashira imbere cyane ariko yuko bikwiye yuko nabo nyine biyumva yuko bakwiye kuja muri ayo mahiganwa si uko bariko barashira imbere iryo zina umutwa kazi baranatoye n'izina bazomwita yuko ari umwigeme ndangakaranga ni ukuvuga ko kumbure barashaka yuko bajamwo kuko barasanze yuko ntibajamo muri ayo mahiganwa
okay itini cyiza Oriane babishatse gutyo denda bikengurutse rwose ariko gusanda bavunira kagohe ko bateguye rino higanwa borushirizaho kubera ko abatwa barasa n'abantu bakiri inyuma mu byiyumviro murakibarije uwo muntu uyu uravye dewe ndahatanga akarorero mu ntara ya Mwaro n'ukuri n'abantu bikumira bari ahantu ubona uyu munsi biyunguruje ejo bagasubira akiyunguruza uganasanga kenshi babagiriza akaboko Oriane rero nifuza ni uyu muntu arongoye cyangwa serukira iyi ni proba yodufasha abatwa bagashobora kwigishwa akabona ingene bashobora kubana n'abandi ubundi intambwe iracyari ndende ariko ingurukira batunganije iryo higanwa murakoze rwose Eliane
urakoze nawe Thierry urakoze reka twakire n'uwitwa Louis Michel mbere y'uko batumire babishura Louis Michel amahoro neza
Amahoro Oriane muraho neza.
Turaho turashima namwe.
Murakoze cyane kuma kakanya.
Mhm.
Nakomeje kumva ngo misi y'umutwakazi irushanwa rya misi y'umutwakazi ariko umutumira akavuga ngo ntago azagendera imisi y'umutwakazi ariko byavuzwe. Byavuzwe ari misi y'umutwakazi. Akandi kantu ka kabiri numvisemo nuko yavuze ati bari barakumiriwe. Yega bari barakumiriwe nande. Dore ikibazo rero ngiye kumubaza. Kuvuga ngo misi y'umutwakazi ubwo nge numbaza bagiye mu bwo. Kandi noneho wenda urabwoko ushaka kuba ari minoritaire.
Mhm.
Umbare mu Kinyarwanda ubwo mbivuga. Noneho ndi akanubaje rero. Bari abamukumiraga nubundi muri ra rushanwa wenda ni bazaba bariyoboye kandi bazaba bamuzi rero ubwo icyo gihe uwo mumizi ashobora kubona mu mwanya hano iwacu mu Rwanda hano natwe iryo rushanwa rirahari ubu ngubu rwose rigeze kure ndetse arenda kubona ku ubu ngubu ariko abo bakobwa baba ari 20 ari 30 ntabwo wanyura ngo ubengwa uri hano umutwakazi uri hano umuhutukazi uri hano umututsikazi ibyo mu Rwanda twarabirenze kuki bakomeje kuvuga ngo misi y'umutwakazi ahubwo ntabwo ari ukumwicira umwanya akazi kanyura kwa mfite ku buryo noneho ba bandi nabo bari baramubyinagaje kugeza ubu nibo bazayobora rya rushanwa ubwo se nibo bazakomeza kumukinagaza dore ko azabagenda yitwa misi y'umutwakazi. Urakoze
Oriane, urakoze Jean Michel. Louis Michel, utarava ku murongo ku abatumire baraza kukwishura. Ariko kuri we ntubona yuko kumbure yo bari ni ntambwe kuba ari muri iryo higanwa. Nabwo nahatotsinda canke naho bitogenda uko bavyipfuza kuba yinjiyemwo yiyumva yuko nawe kumbure ari yizi ko ari umutwakazi ariko kubona yarigiyemwo ubona atari kintu ciza na gato.
Gose jewe ni ntambwe ariko ntoya cyane ahubwo jewe icyo mbona uwashaka uburyo akinagaza bira bintu bya mwoko noneho ayo moko akavaho yaba umutwakazi yaba ubundi bwoko buri mu Burundi simbizi akajya mu ishamwa ariko nta utunga gatoki ngo do nguriya nguriya ni umutwakazi ngo do nguriya ni ubwoko ubu n'ubu reka nguriya nk'urugero hari ibihugu biri muri Afurika ngaha bifite amoko nk'ikihe dutubanye nka Kongo hari harimo amoko menshi cyane ariko ndagira ngo hari niba sindi ko bafite kuvuga ngo uriya ni iki hari n'ibindi bihugu rwose bifite amoko menshi ariko ayo moko akaba atabuga byo rero kuvuga ngo ushyire imbere kuvuga ngo nyinshi w'umutwakazi kuko nibyo numvise rwose byavuzwe buriya kandi n'abarundi barimo barabyumva ko azazaho nyinshi w'umutwakazi azagira amahita agaragara abazabayobora iryo rushanwa baza bavuze bati dore wa mutwakazi uri mwiza n'ubundi azongera kinagazi yego nibyo ni ntangiro ariko ndavuga nti atangire ariko nibura ashaka n'uburyo icyo kintu cyo cy'amoko kivaho icyo ngiye nyifuza cyane nabiya ntabwo ariyo ni ntangiro rwose ndabishima cyane ariko byaba byiza icyo kintu cyo arimo ari mugenzi wanjye wagize atari kundi umutwakazi aboneka atagaragara ate niki cyerekana ko ari umutwakazi ako na cya cyose na gishinye ni cyiza cyane kuki byagaragara ngo uriya ni umutwakazi uriya ni ubwo kuntu uriya ni ubwo kuntu icyo kintu cyo kivuyeho akagenda ariko atambaye ako kantu ko gwabona umutwakazi yagenda akarushanwa kimwe n'abandi nawe ubundi rero kuvuga ugiye byumvikanye ko hano harimo misi y'umutwakazi ugiye kwigoma n'ayandi mo none se abayobora iryo higanwa n'abakibo nibatoba batwakazi se ibyo ko ari rwe zabona.
Ego.
Urakoze cyane Oriane.
Ndagushimiye nawe Michel urakoze cyane.
Murakoze.
Tugaruke ku batumire bacu mushinga nahe Felicien kumure duhere kuri mwebwe ariko mbere yuko tuvuga ico cerekeye ubwoko reka tugaruke ku co Thierry yari yavuze na Louis Michel yakigarutse ko kubijanye no kwikumira. Mbega hoba hariho ukwikumira kuri bo nyene nibande babakumiriye mu yandi mahiganwa yabayeho mbere.
Urakoze Oriane. Jewe nukuri nk'abahenda iyo numvise iryo jambo ngo abatwa barikumira birambabaza cyane nacyo tuma wumvise nsaba ikigongwa abatwa muri rusange kubera ko abatwa twarabahahamuye twarabakuyemo imitima yabo twarayononye je nari kubwiye kuva nkiri umwana mutoye umutwa yarakwegera mu ishuri ukagomba ngo baranuka kumva wewe nakubwiye ingene abatwa baza bakaguma ku irembo kugira ngo baramutse bakabanza gufukama twarabahahamuye ahubwo bitsobonye n'udukuye kubafasha kugira ngo tubereke urukundo kuko mbere twaberetse urwango
ni natwe ntitwirengagize nuko banabaho
twirengagize yuko banabaho niba nabo ubona ibyo bita umuntu kuyikumira none wowe uzi ko umuntu umwegera kugira ngo umota nabi cyangwa ngo ntukwiriye wumva gute cyangwa ukwikumira ifoka twatahura neza twese baba barundi b'abanyarwanda eka kuko bose bariho tumenye yuko n'ukuri turabifitemo uruhara muri ibyo bita kwikumira kwabo je ndita kwikumira aricyo gituma akana karyo duhawe kugira ngo twikosoraho twihenze
ego turiko turaja ku musozo w'ikiganiro minota n'imike ariko mbere yuko mpa ijambo madame Sabushimike ishuri ikibazo cerekeye uko gushira imbere ubwoko ntivyo ntibizohava biba intambanye
murakoze reka nshimire uwakibajije ariko ndabona yuko atadutegereye neza inyishu twari twaba tanze kuko hariho n'abari bakibajije cyangwa twavutse ntidushira imbere ngo umutwakazi ngo tugire ngo misi w'umutwakazi oya twababwiye yuko hatowe n'izina azitwa umwigeme ndangakaranga ntazitwa umutwa navutse yuko bashaka n'ibyo by'amoko twebwe two turashaka bihave kabisa twisubirire muri ya miryango y'abasogokuruza bacu wasanga ihuriyemo abo bose bitanwa na bahutu n'abatutsi kandi bamwe ari kwihenda atari ivyo Oriane nakubwiye hariho abantu ngaho usanga ari abatwa by'ukuri nubwo iryo tsina jewe ntaryemera bivanye n'uko hagiye haraba gucana ibintu bya gutyo rero muri make muri minsi tuko turategura twebwe ntabwo ariyo kurondera ngo gushyira imbere ngo tuyite umunsi w'umutwakazi oya tuzo iryo zina ry'ubwoko ntaryo dukeneye nubwo azoca muri iryo rindi higanwa rya Miss Burundi ntazogenda ku giti ngo aserukiye ngo tuvuge ngo dushyire imbere ngo ni umutwakazi azogenda nk'abarundi nk'abandi
urakoze cyane madame Sabushimike mwishyirahamwe Oniproba ibibazo bya Thierry na Michelle mu majambo make tugerageje gusozera muzamukoze
murakoze cyane nagomba kubanza kuvuga ku kiki kintu bagumye bagarukaho ngo cyo kwikumira birajya yuko atamuntu n'umwe yashobora kwikumira wabone yuko atajya mu bandi cyangwa atakora icyo abandi bakora ahubwo gusa twebwe abatangira muri azi ko ndi mutwakazi jewe ibyo ni ibintu twisanzemo twakorewe ahubwo navuga nti twari dukwiye indishyi y'akababaro jewe ndibuka ndi umunyeshuri muri primaire bambonye ndiko ndaja ku ishure abandi banyeshure kuzimba ariko baririmba akaririmba ngo pigime ngurambombira gahono ngo nzego kugashambara ngo kuzimbaragasa numva ko icyo hari igitutsi gikomeye cyane rero iyo bagaruka bakabidutuma ngo ntuze tubyigira bibuke yuko bitubabaza natwe nuvuga ntitwari dukwiye indishyi y'akababaro kuko ni ibintu twisanzemo hamwe aratubagiye mu rubanza agasanga ntibashobora kumwemera ko aja aho abandi bariko baranywera bakamuha ku kato umuntu uzeye ku irembo ntashoboye no gushika mu rugo nta muntu rero ashobora kuvuga ngo yokwikumira ntibibaho kandi uwo muntu avuze w'imwaro nibaza ko arabiye akarorero ku batwa usanga bakiri ku bugererwa kuko hari aho tuzira turi ku bugererwa usanga uno munsi barabimira bashize ku wundi mutumba si ibintu bigira bo nyine ibintu usanga bariko baragirirwa kandi njyewe nagomba ndababwire yuko ndi mwaro narashoboye kujya ku ishure nkiga muri interina mbonyeshure barenga 500 ndi umutwakazi umwe nkabandanya n'ahandi hose ndi umutwakazi urumva ntabyo kwikumira birimwo ni ibintu gusa abantu usanga baratubwiriye ugasanga bamwe babyabyisanzemo bamwe ugasanga baracabigumamo by'ukuri ahubwo aho oye binosaba yuko ibyo bintu n'ukuri atasubira no kuzarabivuga ko ntibibaho
urakoze cyane rwose turakushimiye cyane rwose madame Imelde dusabe Sabushimike murantunga Imelde Sabushimike ni cegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi ndagushimiye cyane rwose gufata kano kanya ko kuganira natwe cyane cyane ko muriko murashigikira kino gikorwa cy'umushinga ntahe Felicien Minani nawe umushinga ntahe Felicien Minani ahuri muri Norvege mu bikorwa urimwo turagushimiye cyane rwose kubona mwafashe kano kanya ko kuganira natwe namwe banywanyi bakunze bishwe rya Amerika guterera kuri kino kibazo gihambaye cyane turabashimiye cyane n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Geoffrey, ndagushimiye nawe, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Oriane Itangishaka.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka.